Indundi.com
Twakundanye neza kuva mu buto, twabanye neza dukuze, nivyakunze ngo dukomeze.
Nakubonye muri hudura vyibuka warucakaritse cyane, agakanzu kuzuye ubududu, Imana yabikora ngo duhwane. Mu murayika wanje akingenzira, anyere ko nzobona nawe mu rugo kwanje. Nawe nabibereye ijisho ko nzogukunda bwa butima, nakwa rukundo rwose kwanje. Reka nkwibutse tugisangira akavoka, tucike na segonde twacaho mu dutoro tw'ishuri, nka kugurira agakoka. Urasigaye unyita koneser iwanyu urirukanwa, iwacu barakwanka, ntiwigeze uta umunwa, wamenye ko byose ari Imana. Mashuri aragoye kwiga ariko arateba agahera, natonda kabiri mu ndwi nubwo kenshi banyirukanye amahera. Twisigiye gusiba ntibyashitse ko twibanira, rukundo wari uruzi nawe natanabuze ntiwareka kumwengera. Ibyo byose ndavyibuka, vya bindi wankorera nkica nkicurikira, nijyahe nditongera guhura, ndabizura nkumbuye aho uri hose ugumunyiyumvira. Nawe ugumunyiyumvira ndabizi.
Twakundanye neza kuva mu buto, twabanye neza dukuze, nivyakunze ngo dukomeze.
Mariate munzozi wari unezerewe cyane, byari biryoshe, waranywasa n'umugore narankiwe. Ndabona wishima cyane, ndabona uzunguka mu gishunge, nabona utari uturirimbo nk'abatazopfa batandukanye. Uru rugendo wana nshatozogira iherezo, kwiyumvira kuzamana nanje, maybe gushika no mu iparadizo. Ndakurabye mu maso sinkubeshe ntaruhuka, cyanibukana cyane cyane cyagiye duhetse amasuka. Narabankibaza ibizoshika, cyagiye kizogera ukazoba utakinyibuka. Nanyibaza kubona tuzibaruka, kunazigande babona byo sinigera mbyicura. Sikubesha naragukunda, nacimbira y'umuryango iwanyu ngo iraba ingene kigenda. N'umutima wanjye nawigeza kundutira, n'ubwenge bwanjye nawigeza gusubirira. Niba ukunzanira igitaro ndirimbira, ukanezerwa cyane bikarenga gushika yaho narira. Umunsi ugacika iminsi, bari naragushikira nari nyenye urabizi. Ibyo ntari mfize nibyo tutasangira, mu nzozi wamana nanje, mu masengesho yanjye uri kumwe nanje. Utunuma twibera mu murima, Adamu na Eva nifuza kuzamana nawe forever. Iminsi niyo mibi, ubona byari kuba gute ko nanje ndaho nariho nkiri. Uri bukukimbwira ko tuzoba caki naroza ko zamudamu nzomfira. Byose dano ryangumye ku mutima, urazi sinigeze ndakibagira. Kera ntibyari gukunda, umutima urabyemera, umubiri ukashishira.
Indundi.com
aka karirimbo ni kwawe, hanagura yo marira yawe. Nipfuza kwama mu biganza byawe, nishwe n'inkumbu z'urukundo rwawe.
This na if done if this that giniga jena si homi care nimbu mukunda bimubwire none ndire ko mutandukane ni life bitari ho bizotsa ndabona uri acane utagira uguhoza kero love dark life na birabure no pick me right here care pro this asuniga
king nice.